ni Radio Ijwi y'America. Ijwi y'America ryikwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 ku FM 104 ibice bitatu Kigali no kuri FM 93 ibice bitatu Ikarongi muri Uganda mu 2020 ku FM kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 ibice 9 Ikisoro mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri Radio Acu no ku kibanda cacha makuru w'estatu wa Kaburungu Radio Acu vewa Kaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunze biradio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika huri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiringo kiri munsi iminsi indwi no kuvuga ku itariki ya 13 ku kwezi turi mu kwa 10 Burundi n'Abarundi bazokwibuka igandagurwa ry'incungu y'igihugu umuganwa Ludovico Rwagasore hazaba haciye imyaka 63 agandaguwe n'abansi u Burundi. Uyo muganwa atari mugani mwiragi yasigiye Abarundi harimwo umutima wo gutsimbataza ubumwe gukunda igihugu hamwe no guharanira iterambere. Abarundi yo mu ntara zitandukanye n'abo mu bwoko butandukanye bose barahurira ku bwitonzi bwamuranze hamwe n'impanuro atahengeshanya guha Abarundi abasaba kunga ubumwe. Mu kiganiro cy'umunsi turagaruka kwiragigiwe twiheze niba Abarundi bararikurikije canke niba batarikurikije canke barikiriye hagati umutumire n'umugano wa Defense Rugema aserukira inda y'ingoma. Muraho Defense Rugema
ndabaye mwaramutse
murakomeye ngaho muri
ego turaho tumeze neza turashimira Imana n'ukuri
ni byiza cyane rwose yakavura karagwa
bihe biko birahinduka turiko twinjira mu bihe tuvuye mu kazuba turiko twinjira mu bihe zimvura n'imbeho.
Ni byiza cyane rwose reka rero mu mitu tutangure tuje ku muziki w'ikiganiro Defense Rugema mu minsi iri munsi indwi imwe nk'uko twabivuze Abarundi bazo kwibuka igandagurwa ry'umuganwa Ludovico Rwagasore incungu y'Uburundi. Uyu munsi uhimbazwa ku itariki 13 y'ukwezi kwa 10 kira mwaka. None kubwanyu uyu munsi kubwanyu ubibutsike.
Ego murakoze kutubaza icyo twiyumvira kuri uwo munsi murumva no munsi twibuka inshuro ya 63 kuva umugani watari umugani incungu y'ukwikukira ku Burundi agandagiwe ikintu twibukira ko kuri uwo munsi nukuraba tukirimbura umurundi wese ahari agakubita agatima mpembero inyuma akaraba by'ukuri yuko incungu yo kwikukira ku Burundi yiguza Burundi amaraso yiwe atasesekeye ubusa. Aho nshatse kuvuga yuko icyo yazize Abarundi twoba turiko turagerageza gukurikiza iragi ryiwe kugira turabe yuko Uburundi murazi neza yuko bwaciye mu bihe bigoye ibyo byama bishika kenshi hanyuma tukabura igituma abarundi tudasubiza hamwe canke tutaronka amahoro arama kugira dushobore kubaka igihugu cacu nkuko muganwa Rudoviko Rwagasore igihe atsindira ukwikukira ku Burundi yari azi neza yuko u Burundi bufashe intambwe nini yo kugira bwiyubakira igihugu cabwo nkuko abarundi bavyumva nkuko abarundi biyumva koko ko baheje kwikukira. Aha rero uwo munsi n'umunsi novuga yuko ari ukwirimbura tukaraba yuko by'ukuri hari icyo turiko turakora, hari icyo twakoze, hari icyo twimirije gukora kugira u Burundi tubwishimire nk'u Burundi bubamwo abarundi bafatanye mu nda, abarundi bonse rimwe, abarundi basangiye igihugu impetso ya twese.
Yego,
umusha ndawibukira ko.
Muravuze kimwe mwiraga igiwe aribwo arico ubumwe umwe cyari kintu gikomeye yashira imbere ikayatira kama barundi ba kugira ngo bagendere ubumwe. Nagomba ndabaze muri iki gihe mwebwe iryo ragi cyane cyane kubyaye ki ubumwe muribona gute yagenze neza abarundi barajyubahirije ikacanye barananiwe.
Nukuri twovuga yuko abarundi bananiwe aho nukuri ntakwirirwa umuntu arakekeranya abarundi barananiwe murazi neza yuko urugamba rw'uguhabuziyo nayo kwikukira rutari rworoshe rwari rufatiye washaka no kubimenyetso bimwe bimwe berekana yuko hariho abatwara igihugu muri ico gihe ababirigi bariko bari bamaze imyaka myinshi bagerageza guteranya abarundi hanyuma umuganwa Rudoviko Rwagasore n'imboneza z'abarundi bari bafatanije urugamba niho bava hasi bagashaka kugira ati reka twiyungunganye abarundi turabe ingene ayo macakubiri atoshika mu barundi ico nico kintu nyamukuru catumye umugano wa Rudoviko Rwagasore ahaguruka agafatanya n'abandi barundi bimboneza bakagwanira ugo rugamba gukwikukira kugira amahoro ubumwe abarundi babwironderere nkuko bavyipfuza atamuzungu atamunyamahanga abari kugakanu.
Yego me Ildefonse Rugema hari abantu bashaka kwibaza igituma abarundi nkuko muvye bananiwe kandi bose abarundi bo mu bwoko bwose bo mu ntazi zitandukanye baremera icivugo ciwe n'inyigisho yatangazo gutsimbataza ubumwe kubwanyu ibitagenze neza nibi?
Ibitagenze neza tworaba ubwa mbere murazi neza yuko uwo munsi w'itariki 13 twibuka iganda kugwa y'inshungu ikwikuja ku Burundi aho rero hari mu 61 kuri iyo tariki murazi neza yuko hariho insinzi yarahejeje gutahukana hanyuma ikitagenze neza niki nuko aheje kugandagugwa ibintu ntibizoroshe na gato abarundi babaye nk'ababaye impfuzi naho hari umwami ahangamye mugabo umwami yarafashije by'ukuri kugira u Burundi ntibugwe mu isanganya. Ikintu rero kitagenze neza niki nuko inyuma y'imyaka mikeya gusa umugani wa Rudoviko Rwagasore agandaguwe n'intwaro y'ubwami igatembagazwa iragi ry'umugani wa Rudoviko Rwagasore ryabaye nk'iryibagiwe nk'irire kagukurikizwa bivuye ku ntwaro zakurikiye zatumye haba ukugwanira intwaro bishingiye ku gikenye aho abatwara batwaza umukazo aha mikindi naco nuko abanyagihugu murazi neza yuko bavuga mu kirundi bati umwera uva ibukuru gakwira hose iyo abatwara atari bo bafashe ya mbere kugira barongore by'ukuri abanyagihugu nk'uko umuganwa wa duvuga kwa gasore yabivuze aheje gutsinda yavuze ati igihugu igihugu kitagira ubutegetsi bwiza ahantu hari intwaro nziza ntateka nitekane ishobora kuhaba nta majambere ashobora kuhaba. Ibyo rero nibyo byashitse abarundi babonye intwaro ziza zikumira abanabariya ugasanga intwaro zakurikiye zimwe zikitirirwa ngo ni z'abatutsi izindi zikitirirwa ngo ni z'abahutu. Izo nizo zatumye rero hari tuka kivi mu banyagihugu n'ubu ari byo tukirimo.
Ivyo nibibazo tuzakubandanya guca hirya no hino muri iki kiganiro, ariko imbere yaho reka duhe ijambo umwe mu banywanyi b'iradio Ijwi ry'Amerika, Jean Hakizimana Koskos Hategekimana. Muraho
mahoro cyane.
Muri hega Jean Hakizimana?
Ndi mu Burundi mu ntara ya Cibitoke muri komine Buganda.
Ni vyiza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, turiko tuvuga ku munsi wo guhimbaza no kwibuka igandagurwa y'umuganwa Ludoviko Rwagasore incungu y'u Burundi.
Ego cyane. Jewe icyo nabivuga ko icyifuzo cy'uwanje tuba turaraba by'ukuri uyu muganwa wacu yarakoze ikintu gikomeye cyane, kuko kera hari injyane zifatiye na cyane cyane ku bari baje kudukoroniza baducura bufuni na buhoro, ariko by'ukuri baragerageje baragwana baraturonderera intahe kwikukira. Mu by'ukuri rero tuba turaraba iyo ntahe ku ruhande rw'iwanje, ndabona ko by'ukuri yaraharaniwe kandi by'ukuri rero ntaho twikukiye, kuko ubu umuntu aratunga inkoko akajya amagi aratunga inka akanywa amata uko abishatse, nta muntu n'umwe avuga ngo ntunywe amata ntugire uku mukajyama mu nzu uko abishatse.
Murakoze Jean Hakizimana. Muravuga ko kubera uruhara yagize mu gutsindira reka ubwigenge Burundi independence abarundi bishe bakizana. Reka duhe ijambo kandi n'umundi munywanyi wacu ndayikengurukiye Dieudonné Dados. Muraho muri hega ndakengurukiye
neza ndasubira inama.
Murafite ikibazo, murafite icyumviro, duga ku ijambo.
Yego, icyumviro fise cyangwa se inama ku Burundi bwacu kaza hari gatsi batarimo amacakubiri no gusubira inyuma, nuko kuva nakura nakuze numva Burundi burimo ibintu by'amoko bikabije. Kuva nakura nakuze numva niba umutegetsi ariho umuperezida yatonga n'igihugu nta shiri imbere ineza y'abarundi bose ngo atwara abarundi bose nko gushaka guteza imbere ibindi, ahubwo harakuma umuperezida ariho ucumeye ngo atwara ubwoko atwara umugambi, ibyo bigatuma igihugu cyacu gihora mu njyane hari abahora wagira ngo twavuye mu bukoloni bw'abazungu dushyira mu bukoloni bw'amoko, niko ndabibona. Kimwe mu gihe hari umuperezida wo mu bwoko runaka ntavuze cyangwa afite icyo usanga bwa bwoko bundi yagira ngo burakandamijwe bitotezwa buhora mu buhunzi, ibyo ni ibintu mbona gushikana n'uyu munsi, ku buryo niyo mukurikiranye nk'amajambo avugwa n'abategetsi b'u Burundi b'imigambi runaka cyangwa bavuga ngo cyarapfujuni ngo bamujeri ngo bande ngo iki wendi ukaniga hari ubuzi ahari na kane niga primeri niho haba abasansima mu mashuri nk'ibisanzwe bagaba bakaza kuhaba abanyeshuri, ariko hakaba mu gihe cyo kuvuga ngo abatutsi mu byinjiye abahutu mu byinjiye bagaharura ikibazo cy'ibisansima ganisha ko ngashaki n'icyandi yagifite abarundi irabushikana kuko ukabona nyine mu kibazo gihari mu Burundi ku gice gihe kugana n'uyu munsi abarundi bari mu buhungiro ikibazo cya politiki komiseri harimo n'ibibazo by'amoko niradi kumbuka angur kanabu niradi mbuka kala nabi huku kipura gani mtu amri kandu kani baradu kani mtu hinda amu kulero ukabona nini yegu chacho kibyo haki na mbihe ala tibi chogu mbuka kashase kushira hamungo watuare uburundi kawatuare uburundi mshaka kushika na kutila mbele mbele tezi mbele uburundi ahuko makashabu wali kubari
ego be murakoze ndayikenguruki je done mu fiana y defense rugema ndayikenguruki asanu demurutoki kubutetsi bubi bwagiye urakurikirana akabavuga ko ari bwo bwatumye abarundi badatsimbataza amahoro ivyo namwe musa naba nabivuze gatoyi ikimbiro kiwe mu kivuga kwiki
ego twibaze uko ivyo shikije ego harimo ukuri harimo ukuri uko nuko ubu tugeze ku ntwaro nyirigira 10 sinzi murazi neza yuko kuva intwaro y'ubwami tembaje kuva Burundi bwikukiye harabaye intwaro zitari nke intwaro yose ifise uruhara yagize mwikurikizwa giragi y'umuganwa rudufiko kwa gasore ariko nsubire nyuma gatoya iragiri kuri y'umugani wa Rudoviko kwa gasore niyo ntsinzi kwikukira twaronse ariko murazi neza yuko intwaro y'ubwamitembagajwe twasubiye mu ntwaro twokwitwa ya kavantara yitwa Republika. Iyo ntwaro ya Republika rero yaje nk'intwaro idusubiza mu ihumbi kuko turavye ingorane zashikiye Burundi zazananye n'iyo ntwaro ya Republika. Hanyuma ugasanga rero intwaro yose yakurikiye ifise ukuntu yishira ko canke yiyitirira izina ry'umugani wa Rudolf wa gasore ariko mu by'ukuri badakurikiza irage yiwe. Aha rero murazi neza ibintu byahaciye by'ingirane z'amoko, ubwicanyi bufatiye ku macakubiri y'amoko kuva mu 1665 umwami mwambutsa ahejeje kwangazwa. Aho niho hatanguye ugucanamwo ukwicana bifatiye ku macakubiri y'amoko. Aho rero niho havuye aho usanga abarundi biciyemwo mu migwi y'abahutu n'abatutsi. Ivyo rero byarabandanije gushika aho haba ubwicanyi bw'agafukamunwa bwabaye mu 1972. Aho naho nyene murazi ibyakurikiye ukuntu byagiye birakurikirana ahantu ufata nk'ingene umugambwe iprona umugambi washinzwe n'umugani wa Rudoviko kwa gasore imigambi n'imigabo yawo yasubiye inyuma cyane cyane irafutwa haziyindi kubera kwa gasore murazi neza abore bafatanije urugamba naho yari umuganwa ntiyafashe ngo atore abaganwa ngo bakorane iyo bafatanye urugamba yakoranije abarundi bose.
Ego me mwavuze ikintu gihambaye defense rugema muvuga ko aba eka bari barunguye umugambwe abatitsi bari muri icyo gihe nyuma yaho agandaguriwe bose umugambi wabo ari gushikiriza no gutsimbataza iragijya rwa gasore ubu gutsimbataza bumwe ariko mukavuga ko byagenze nabi ubwicanyi bwaci bwiyongera aho abavuga ko hoba ha tegetse abatitsi batari bafise intumbero bajana mu gihugu byo bita mu Faransa nka vision ivyo bintu mu bivuga kwi
ibinizo twari ko turavuga ingene gwagasore umugano w'ubwo gwagasore mushikuno munsi numuhuza w'abarundi uko bigenda kose n'ibintu tubona urwaruka ruramwiyumvamwo abanyagihugu baramwiyumvamwo mugabanye politike babifata mu nzira nyene ya politike y'ukurondera inda zabo. Icyo novuga ngaha rero ni uko nizerekeye iragi giwe byukuri nuko umugambwe iprona turavye uko bagiye urahinduka gushikaho umugambwe uta intumbero y'umuganwa rudebuka kwa gasore murazi neza nariko ndavuga amacakubiri y'amoko ya havuye ajamwo tugaca dutandukira washaka aho bizanka 92 93 ibintu biranka birakomera gushika hamwe mugambwe iprona n'indi migambwe baja mu bintu by'ukumvikana mugabo bafatiye ku yamacakubiri y'amoko aho niho haci havamwo ico twokwita ngo amasezerano ya Arusha aho umugambwe iprona wahindutsemwo bawuhinduye umugambwe w'ubwoko umugambwe w'abatutsi ibyo bintu mwese murabizi iprona niyo yaserukira ico bita JDS Claude Bugaserukira ico bita G7 ibyo zasigura iki zasigura yuko abanyepolitike sinovuga ngo n'abanyagihugu abanyepolitike bico gihe bemanze yuko abarundi turi mu migwi ibiri y'abahutu n'abatutsi
yego me
icyumva rero ico gihe umugambwe wa iprona witirwa kwa gasore ni wari ugifise intumbero na ntoya y'urugamba y'amaraso yiwe asesetera abarundi kugira bagire ubumwe
ayo masezerano muvuze yarusha mu kanya turayagaruka ko ariko reka tubanze duhe ijambo wundi munywanyi Ishimwe Salomo muraho
naho
turakomeye muri hega Salomo
ebe kumeze neza
muri hehe
ebe ndakumva
duga ku ijambo ikibazo cy'imbyiro
cy'imbyiro ngiye ndashaka gushukiriza abakunzi b'ijwi rya Amerika tunashimira uwo mutumire wanyu mwadutumiriye rwose ariko ubundi ni ngombwa ko njye nakwisabira Leta z'ibihugu za Afurika ko zashyira ko amaradiyo aho ashyikiriza abantu amakuru y'ukuri kuko nujya kureba ino politiki y'u Burundi muri iriya myaka ku bwa Perezida rwa Gasore y'u Burundi urasanga irido leta cyane n'iy'u Rwanda yo muri 57 ku bwa Rudahigwa kuko ziriya zari mu Ngoma indatandatu zagendaga ziba muri Afurika n'intambara ya kabiri y'isi yose kuko Afurika twari tumaze kubona ko bishoboka ko n'ubwigenge twagera kuko uko abanyafurika bafataga abazungu siko abagiye kubarwanira mu ntambara ya kabiri y'isi babasanze bamyeze bumvaga ari abantu nyine badashobora kugira icyo ariko babona ko abazungu ari abantu natwe nawe tutabagaruka bari muri Muvoma indepandanse kugira ngo Afurika yikurikire noneho rero icyo ushaka kuvuga urabona kari akagambane ku rupfu rwa Rwagasore bimeze nka biriya byo mu Rwanda byo muri 59 ubwo ku mashyaka y'imari na za Arabeli na Prosoma na Karimihutu ko byabaga ari ubwoko buhanganye ababirigi bari badushyizemo polisi ivuga ngo divize turi bagabanye ubategeke niyo turufu bari barashyize imbere rero n'i Burundi usanga ariko bigeze kuko no mu Rwanda muri 59 imihango byagize ingaruka biba bitera karayizi mu Rwanda bituma impunzi nyinshi muri gurupe rejeni ziyongera rero ubona ko kuva aho uriya rwa Gasore yari azamutse ku butegetsi ari wagira ngo yabaye minisitiri wa kabiri w'u Burundi kuva ku itariki 28 z'ukwezi kwa 1961 kugera kuri 16 z'ukwa 10 muri uwo mwaka kugira ngo amaze nk'ibyumweru bibiri asimbuye Joseph Kimaye abaturukaga mu ishyaka PDC yabaga ari hanganye na Iprona y'u Burundi ubona ko ariko rwa Gasore politike yari nziza cyane ntabwo yari ashyigikiye ibintu by'amoko kugira ngo murabizi ko n'umugore we Marie Rose Namukebyo kugira ngo yaturukaga mu bwoko bw'abahutu mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo yabikoze kugira ngo yereke abarundi ko nyine icyo ashyize imbere atari amoko ahubwo ari ukunga ubumwe nk'uko na ba Rudahigwa n'abo bagendaga yabavuga ati twebwe iyo divize turiye yarabirije kuduca mu gice ntitubishaka twe turashaka
Ishimwe Salomo muri ko muvuga ko indyane zabaye mu Burundi umuganwa Rudoviko Rwagasore ariko ahanyira kwikukira ku Burundi arizo ari zisa nk'ingorane zabaye mu Burundi n'indyane zabaye mu Rwanda.
Bikamisana kuko urajya kureba ugasanga uyu Rwagasore yaturukaga muri Bezinogiriti y'i Burundi akaba ahanganye na Tarerida n'umushefu w'abatare witwaga Pierre Baranyama, nuko wasanaga hari abakibanda muri Karimehutu mu Rwanda na Joseph Gitera Habyarimana yari ari ukuriye aprosoma yo mu Rwanda, n'undi yabaga ahanganye na Basarasarikeba Basarasarikeba wari ukuriye intara yo mu Rwanda. Ngira ngo zino politike n'ubundi zari z'Ababiligi ndibo n'ubundi bagihishe inyuma y'urupfu rwa Louis Rwagasore, kuko ngira ngo yishwe n'umugiriki ariko agambanye nabo ishyaka rya PDC, nk'uko mu Rwanda n'ubundi abamemba ba intara na Rabel bishwe n'ubundi bikozwe n'abarwanashyaka ba Karimehutu na Prosoma mu Rwanda.
Idefense Rugema umushenahe Ishimwe Salomon avuga ko indyane zihagaze ku bwoko zifatiye ku bwoko zatanywe mu Burundi umugambwe ipfona gutsinda amatora ivyo avuze mu bivuga kwiki.
Egume ifatse mu kuri cyane kuko murazi neza yuko ubwicanyi bufatiye ku moko bwatanguye mu Rwanda mu gihumbi kimwe amajeni chena mwitanu ni chenda hanyuma murazi neza yuko mu umwami Rudahigwa yaguye mu Burundi mu kwezi kw'indwi mu 1959 mu bintu bidatomoye ingene yapfuye hanyuma hakurikira izo ngorane zabaye mu Rwanda. Ariko rero nk'uko twabivuze Ababiligi nk'uko n'uwo mushinga nta bivuze Ababiligi nibo bari bafise ubuharago kugira bateranye abanyarwanda mu Bahutu n'Abatutsi. Ibyo rero barashatse kubizana mu Burundi ariko birabananira. Aho niho navuga ni n'ukuri Rwagasore nabo bari bafatanije urugamba baragwanya ingwano idasanzwe kuko bagwanye nabo Ababiligi bagwana n'imigambwe y'Abarundi yari ishigikiwe n'Ababiligi bagwana n'imigambwe iyo mu Burundi yashaka gukurikiza ibyabaye mu Rwanda aho bavuga bati Abahutu nitwe turi benshi reka abari twe dutwara igihugu. Mugabo umuganwa Rudoviko Rwagasore yaragwanye n'ukuri gushikaho murazi hari umuzungu bita Albert Mosse yahavuye aza mu Burundi kubiba ayo macakubiri wonyene na wonyene byaramunaniye hanyuma igihe umuganwa wa Rudoviko Rwagasore yari we muhungu w'imfura y'umwami Mwambutsa wa kane se wiwe yarasanze ari umwami yarabandanije urugamba nk'uko abishoboye n'imboneza z'Abarundi bari bafatanije urugamba na Rwagasore barabandanya urwo rugamba rwo kugira ayo macakubiri yabaye mu gihugu cy'u Rwanda ntatandukire mu Burundi. Iyo yari ingwano itoroshe na gatoya.
Yego, iyindi ngwano ikwiye kuba muri iki gihe mushyanahe defense y'Imana ingwano ikana urugamba ikana umugambi wo kuraba ukuntu Abarundi busubiza hamwe ubutagisubira inyuma nk'uko mwabivuze harabaye bwicanye mu myaka itandukanye 1965, 1972, 1988 eka na 1993 ikintu Abarundi bakora kugira ngo ubwo bwicanye bube ubwicanye bugizwe umuziro Abarundi bakora iki urugaruka gukora iki reka abategetsi bakora iki.
Ikintu cyokogwa murazi murumva ko byabagiye biraba ibihe bitandukanye uko biba uko bwo bwicanye bufatiye ku macakubiri bwagiye buraba niko ego abapfuye ni benshi baragiye ariko basigarana hasigara ibikomere hasigara abantu kutibagira. Ibyo rero nibyo bisinze kaje igihugu uko rero kutibagira ababo uko kudashobora gusubiza hamwe kuri izabaye nivyo bituma bamwe bavyifatamwo nabi bakavyifatamwo nabi mu nzira y'ukwihora. Murazi no mu kirundi ko bavuga ati hori hori ikonye umuryango. Ubu rero twe tubona yuko nk'abagiye barashikira intwaro aho gufata intwaro bakayikoresha nk'ikigwanisho cy'ukwihora bora abanyabuna bagasubiza agatima mpembero bakaraba ingene bagafatira akarorero ku mwami mwambutsa igihe bagandagura umuhungu we Rudoviko Rwagasore ingene yahumurije abarundi arabahumuriza arababwira yuko atawo kwihora kuko hagize ubundi murundi apfa yoba abuze ubwira kabiri kuko ari se barundi umurundi wese yopfa yoba abuze ubwira kabiri. Izi ntwaro zagiye zirakurikirana ntizashoboye kubwira zihumuriza abarundi bababuze kwihora. Ibi rero nibyo turimwo murazi ubwicanyi bwa 72 cyane cyane bwo mu 1972 ushika uno munsi hari abakibukoresha kugira bihore. Hariho abari mu ntwaro bakibikoresha kugira bihore bangaze abandi. Ivyo rero sagaseseshwa mu rumuri yego nivyo abacitse ku 1972 barangaye ariko abashoboye kugaruka mu gihugu baragarutse mu gihugu. Ariko no 1993 nuko vyagenze mu 1993 twovuga yuko ari ibintu biteye isoni kubona abacika cumu wo 1993 bakiri impunzi hagati mu gihugu bitwa yuko ari abateshejwe izabo imyaka 30 iraheze bitwa yuko ari impunzi hagati mu gihugu. Ibyo ni ibintu biteye isoni
bimwe ibindi bituma
abandi barundi isinzi bari hanze y'igihugu. Ibyo zose ni ibimenyetso byerekana neza yuko abatwara bakwiye gufata icyo kibazo bakavuga bati nta mahoro i Burundi bufise mu gihe hakiri impunzi hagati y'igihugu hakiri impunzi hanze y'igihugu.
Bimwe mu bintu bituma abarundi badatsimbataza umutima wo gushyira hamwe eka ubumwe turabigaruka ku mukanya ariko reka duhe ijambo Nyandwi Abdul Humida muraho muri hega Nyandwi
ni mu Burundi mu Kayanza.
Ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite cyumviro turi kutuvuga kwihimbazwa nibukwa kigandagurwa y'umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore incungu y'u Burundi duga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro woje ahantu hatari induru nyinshi.
Ikibazo nashaka kubaza
yego
ikibazo mu bisanzwe urabye inyigisho Rwagasore yigisha zari inyigisho zishobora kubaka abarundi bose mu butandukanye bwabo mu moko atandukanye ariko rero uciye uraba uvuga ababo intwaro zitakubiye kuva aheje kugandagurwa.
Urashaka kuja ahantu hatari induru Nyandwi ikibazo cyawe kirahambaye cyane rwose urashobora kwegera kure ndumva aho uri hari induru nyinshi. Reka dusubire kuguhamagara mu kanya uje mu kindi kibanza uje mu kindi kibanza turaguhamagara mu kanya kari imbere mu mushyira na Defense Rugema mu mushyira na Nyandwi Abdul Humida nawe nyine yari kwashikiriza ikibazo gihambaye cyane rwose mwaciye hirya no hino ukuntu abarundi biyumvamwo Rudoviko Rwagasore ariko ugasanga akatari gake cyanyemo mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose kimwe mu bintu bituma abarundi bacanamwo kwihora ibindi bintu mwibaza bituma abarundi bagirageza ariko ugasanga ntibashitse ijana ku ijana ku mugambi gutsimbataza umwe n'inkibi.
Izo ni nkuko nari nabivuze iragi ry'umuganuro Rudoviko Rwagasore likwiye gukurikizwa cyane cyane n'abatwara nkuko nayivuze umwera ubikurwa kwira hose abanyagihugu naho mu kandi nibyo n'ukuri abanyagihugu burya bo barashaka kubana mu mahoro barashaka kubana mu bumwe ariko abanyepolitike bafise ukuntu politike y'igihugu bayikora ku nyungu zabo murumva icokorwa rero nuko ahambere ubwa mbere na mbere leta abatwara ari bo bufata iya mbere bakagerageza gukora ibishobotse kugira iragi ry'umuganura rw'ibikorwa gasore ikurikizwe ibyo navyo murazi neza yuko ahantu bahanka karorero iyo tuvuze iragi ry'umuganura rw'ibikorwa gasore hariho ikintu abarundi benshi batazi burya nsubiye inyuma gatoya murazi umuganura rw'ibikorwa gasore aheje kugandagurwa harabaye impari zugura aho bashobora kumushingura ibyo byatumye abantu bamenye ibyo batari bazi kuvyerekeye umuzo w'abazungu kuva ku Badagi ababirigi mu Burundi murazi yuko igisagara ca Bujumbura
hari ibibanza bitandukanye bariko bashaka kumufubamo
sabwe
oba hari ibibanza bitandukanye atari Bujumbura aho bashaka kumufuba
ko nivyo ndiko ndavuga bashaka kumufuba mugabo rero bari bamuduganye igitega kumurumva bamugandaguye itariki 13 hari kwa gatanu bamuduganye igitega bazi ko ari hafuga mugabo mu nyuma umwami mwambutsa ahindura kubera iki kubera Bujumbura bavuga ati abazungu baracayishaka bashaka yuko Bujumbura aragahugu ko kwigenga kadakukira Burundi hanyuma umwami mwambutsa ati kugira bereke yuko Burundi bwikukiye kandi incungu y'ukwikuca ku Burundi twerekane yuko Burundi bwikukiye ijana ku ijana umugani wa Ludoviko kwa gasore ategereza gushingurwa aho nyene ariko bararondera kutunyaga niho rero umugani wa Ludoviko kwa gasore bamushingura hagivugizo hanyuma baranafata n'ibindi bimenyetso bikomeye ahi Bujumbura vyitirwa umugani wa Ludoviko kwa gasore ivyo bimenyetso no bahanga ibimenyetso bitatu bindi murumva hari intatemwa y'umugani wa Ludoviko kwa gasore hari kibanza cyo kwikukira ku Burundi Place de l'Indépendance Nationale hakaba na clinique Prince Louis kwa gasore i Bujumbura hakaba rero na stade Prince Louis kwa gasore ibyo bintu babishinze kugira iki kugira berekane neza yuko Burundi bwikwikiye ijana ku ijana na Bujumbura irimwo ari naho hari ibimenyetso bikuru z'incungu y'ukwikukira ku Burundi umugani wa Tarumugani Ludoviko kwa gasore mu minsi yahera twarumvise yuko nka stade Prince Louis kwa gasore bahinduye izina ibyo n'ibintu tubona yuko ari amakosa leta yoba yarakoze kuko ibyo akahise gategerezwa gukurikizwa kugira n'ugwaruka rumenye igituma ibyo bintu byabaye ibyo rero tukavuga tuti na leta turayisaba yuko iryo zina rya stade Prince Louis kwa gasore ryokurikizwa rikazosubira aho ryahora ako karagasiyemwo mugabo iyo n'ibintu bamwe bashobora kugira batabizi batazi gituma aho hari n'ikindi ntavuze Burundi mu 63 bwari bufite indege nini itwara abantu indege ishobora gutwara abantu 140 barenga iyo ndege nayo nyine yari yaritiriwe umugani wa Ludoviko kwa gasore murumva neza yuko hari ibintu byinshi abarundi imbonezo z'abarundi bavuze ati uyu muntu tumwibukire ku bintu byinshi bishoboka azogume mu mitima y'abarundi kuko yagwaniye ukwikukira ku Burundi.
Ego me tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviza iradio y'ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Masabu Jean-Claude Mariamu Muraho. Masabu Muraho, numva telefone ya Masabu irimo indoro nyinshi, turasubira kumuhamagara mu kanya tugaruke kuri wewe. Idefense Rugema, mwihweje intambwe Burundi buri ko mu kigihe ku byerekeye kunga ubumwe, murafite akizera ko abarundi bose bazote bagashikira iragi rya Rwagasore ryo kuba kubona ikibazo cy'amoko ko atari ikibazo gikwiye gutandukanya abarundi, bamaze bakagira ubumwe, bakunga ubumwe hagati yabo. Turagaruka kandi no ku bindi kindi kivugo cya Rwagasore yaho yahimiriza abarundi gukura amaboko mu mpuzo bagakora ikaba gashikira iterambere ry'igihugu. Umuntu arafite rero akizera ko abarundi bazote bagashikira iyo ntambwe.
No kubyizera, ariko murabona imyaka 60 ihaciye imike. Imyaka 60 mu buzima bw'umuntu si imyaka mike. Hariho ibimenyetso bitwereka neza yuko bizo hakiri impinga ndende, niko no bivuga. Kuko navuze ni turabye aho tugeze nk'umuntu goreka ndabivuge mu mvugo igoye, umugani wa Rudoviko Rwagasore yugaruka muri uwo mwanya akaraba Uburundi, nibaza yuko yobabara cane yosubira ngiri yavuye, kubera n'ukuri Uburundi ntawubwishimira cyane aho bugeze. Nafatiye kuri ibyo bintu by'uko abarundi kubera izo ngorane zahikiye mu gihugu, kubera ukutamenya kurekuranira kugiriranira ikigongwe ku byabaye, icyo nicyo kintu kibuze, icyo nicyo kintu gituma cyatumye abarundi benshi bata igihugu cyabo cy'amavukiro, bagorewe hanze y'igihugu, abandi bagorewe hagati y'igihugu. Ibyo rero tukabona neza yuko nk'uko umugani wa Rudoviko Rwagasore yabivuze, intwaro zihari, ubutegetsi buhari, nk'uko yabivuze, ahatari ubutegetsi nyabwo nta teka n'itekane rishobora kuhaba, amajambere ashobora kuhaba. Rero nibyo abanyagihugu abatwara igihugu bo pati ya mbere akaba ari bo bikubita gashi.
Mukanya turabasaba mutubwire icyo abategetsi bakora kugira ngo bumwe butsimbatare mu Burundi mu kurindira. Ariko reka duhe ijambo Masabo Jean-Claude Mariama, telefone yawe yarimeze nabi ariko unibaza ko yagiye mu kibanza cyiza. Muraho Masabo.
Amahoro cyane.
Amahoro neza, muri hehe?
Utuvuga ndi Bujumbura ku mugwa mukuru w'Ubutunzi.
Ni byiza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite icyumviro. Turiko tuvuga ku myaka 63 iheze umuganwa Rudoviko Rwagasore incumwe Burundi igandaguwe. Ndivuga ku ijambo ikibazo cy'icyumviro.
Yewe, ane nyano cy'icyumviro n'otanga.
Duga ku ijambo, ariko nari nagusabye ko uja mu kibanza gitekanye.
Ego.
Reka tugaruke kuri reka duhe ijambo undi munywanyi wa Radio Ijwi ry'Amerika. Rafiki, muraho? Rafiki, muratwumva?
Tabwe.
Muri hehe Rafiki?
Ndi Burundi.
Ni byiza cyane, ni byiza cyane rwose. Murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Ni icyumviro.
Nduga ku ijambo.
Mm,
umutama wacu uwo muhisi wacu nyakwigendera acha yarakoze ibintu byinshi mu Burundi naho yakandaguwe gusa nyine yaragarukiye yaranagwamiye igihugu cy'u Burundi niyo mpamvu rero mwataguma mwibuka mwaka.
Murakoze, murakoze kuchimba mshikirije Rafiki. Reka tugaruke kuri mwebwe defense rwema mutubwire mwavuze ko impinga ikiri ndende kugira ngo abarundi bongo bumwe murafise ico mwabikuye ko kugira ngo ubwo umwe bugaruke mwavuze uruhara rw'abategetsi abategetsi bokora iki?
Izo abategetsi bokora murazi neza yuko ubu abarundi ego vyitwa yuko turi muri demokrasi ariko nigihe umugano wa Dubiko kwa gasore atsindira intayo kwikukira umugambwe wiwe wayiprona ugatsinda amatora ico gihe bari muri demokrasi bari mu migambwe myinshi aha rero nagira ndabibutse yuko umugano wa Dubiko kwa gasore yaremera ihiganwa rya politike biciye mu migambwe myinshi ariko ibihushane vy'ico gihe n'igihe vy'ico gihe nshatse kuvuga ku ntwaro y'ubwami n'iki gihe cize intwaro za Repubulika demokrasi yaje muri inyuma murazi neza yuko imigambwe bahiganwa mugabo ugasanga abantu batorana abasangiye ubwoko kugira baje mu mugambwe naho tuzi neza yuko umugambwe wiyandikishije ukerekana ko ari ubwoko bumwe ego ntiwemegwa ariko impera n'imperuka abaje gutora batora mpinga yanje batora ugasangiye ubwoko ibyo rero nabyo icagiye kubyunyura ni iki nuko no mu gutora iyo migambwe haje itegeko rivuga ati mutegereza gushyiramo abahutu bangana gutya abatutsi bangana gutya murumva ko bihushanye cyane ni cyo gihe cy'amatora y'umugano wa Rudoviko kwa gasore aho nta macakubiri bahenda kuvuga ngo abatutsi mutegereza kungana gutya cyane kuriya ibi rero ntibihumuriza na gato y'abarundi kuko ubumwe turiko turavuga ko dushaka abarundi bose bipfuza hariho ibimenyetso byerekana yuko nyabuna tuguma twizirika muri ayo macakubiri murazi yuko ivyavuye Arusha bigahava bija mu ibwirizwa nshingiro z'uko hategerezwa kuba ivangura rya moko mu ibwirizwa nshingiro ngo abahutu bateza kungana gutya abatutsi bangana gutya ibyo ni ibintu bidahumuriza na gatoya
ntibishobora kuba ari ibintu byafashwe ingingo zafashwe kugira ngo abarundi basangire ubutegetsi kuko ubundi buryo bwose bwari bwananiranye
ibyo nibaza yuko gusangira ubutegetsi niko kwerekana ko abarundi tutari hamwe washaka hari n'ikintu nuvuga gishobora kugutangaza mu 1991 mu kwezi kwa kabiri harabaye amasezerano y'ubumwe burya iyo habaye amasezerano y'ubumwe ibyo bisigura yuko ata bumwe buhari mu bavukana mbega ndakubaze iyo abantu bavukana mu muryango abana bagasubiranamo bakagwana mu kubasubiza hamwe ubabwira ngo nimugire amasezerano y'abavukana ntayabaho ubumwe abantu turabuvukana abarundi uburundi tuwufise nk'umurima w'isangi kandi turabarundi aha nsubira inyuma gatoya ikintu umugani wa Rudoviko kwa gasore n'imboneza z'abarundi bari bafatanije ku rugamba rwo gutsindira ukwikukira ku Burundi bavuga ati mu gifaransa niho byumvikana bavuga ati le peuple murundi ntibavuga le peuple burundais bavuga ati lo peuple mu Burundi, no kuvuga barundi uvuza barundi kabashira mu bwinshi, no kuvuga harimo ikintu camacakwire nibijye bavuga mu kirundi ati abarundi turumwe. Ico rero nico kibuze mu gihugu, iryo nirimwe mu iragi rya Rwagasore twategeza gukurikiza le peuple mu Burundi, la nation mu Burundi. Ivyo rero nivyo vyerekana yuko umugani wa Rwagasore yavuga ati twese turumwe, turabarundi mbwa turu mu Burundi. Aha rero
ibintu abarundi bo bitegera gute defense rwema umurundi ahari hose ukora iki kugira ngo uyu mugambi ka iyo yagi ya Rwagasore rishigwe mu ngiro?
Icyo abarundi bokora nukuri twebwe turabibona kuko hari kugwaruka rutanguye kubyumva kuko rutaciye muri ayo utaza amacakubiri ubwo bwicanyi bwa moko bwabaye, bavuga ati ntitubona icyo turiko turazira, ntitubona akazoza kacu. Icyo kugwa rero ni iki? Ni icyuko n'ukuri twebwe tubona yuko iryo vangura rya moko ryohava, abantu bakaraba bagahabwa akazi. Ibyo uvuze uti byo gusangira ubutegetsi, gusangira ubutegetsi bifatiye ku macakubiri ya moko, ibyo bituma abantu batwara igihugu batabifitiye ububasha ubushobozi competence. Icyo nicyo twoshyira imbere. Habaye abahutu benshi bagira competence bagatwara igihugu neza, nta ngorane ihari. Bibaye mu Batutsi gutya ugasanga habaye Abatutsi benshi bafise competence, bafise ubwo bushobozi, bafise ubushinganahe, bafise ubupfasoni. Inzu ntacyo vyokwica. Igikuru ni uko igihugu gitwagwa n'abagikunda n'abifite ubushobozi n'abashaka yuko ugwaruka rugira kazoza. Ibindi ni ukuri turabona yuko Burundi atawuriko buraja igihugu, turabona yuko igitwagwa mu mwumvikano w'imigwi y'abantu mugabo ugasanga n'abanyagihugu ntibagira uwo bambaza mu gihe bari mu ngorane.
Musa n'abatemera amasezerano y'Arusha yashoye gutuma abarundi baronka gahengwe.
Aya masezerano y'Arusha n'ukuri twebwe uko tuyabona ntacyo yayunguye na gatoya, ntacyo yunguye na gatoya. Nababwiye yuko imbere y'amasezerano y'Arusha hatanguye kuba ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi 1991 kwezi kwa kabiri, ariko nta myaka ibiri yaheze murazi ivyadutse 1993 nicabujije yuko abo bwicanyi bw'agahomera bunwa abantu barapfa nangazwa. Ivyo n'ibintu biri ngaho biboneka. Ivyo vy'Arusha navyo nyene murazi neza yuko nayo masezerano uko basezeranye ntivyakurikijwe na gato. Ubu bavuga bati nyene bugitano yifashe ikirindi, ufize intwaro niwe akora ivyo ashatse. Ivyo rero twibaza yuko hari abo kwiyindi ntumbero aha kintu nocishamo nogenda ntacishijemo. Muribuka neza yuko umugambwe y'Iprona wari umugambwe uharanira intwaro y'ubwami. Igihe haza Repubulika yaje ari intwaro ya kavantara yadusubije mu ihumbi. Amajambo ya nyuma y'umugani wa Rudoviko Rwagasore ahejeje gushikiriza ijambo ry'intsinzi kwikukira ku Burundi, y'intsinzi ya Iprona, yavuze ati Imana nidufashe ituje imbere maze umwami wacu se Barundi arambe ahangame ku ngoma. Ibyo none munsi sintenya kuvuga biri muri mwibwirizwa shingiro. Abarundi biciye muri referendum bagasubira kubona yuko rimwe mu irage ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore yavuga ati umwami nahangame mu Burundi, bagashobora kubona yuko bashobora kwitorera iyo ntwaro y'ubwami. Ivyo nibatureke tubisigurire abanyagihugu barabe aho Uburundi bwatereye inzira, aho Uburundi bwatumye bugwa mu isanganya, kuko ntawubihisha.
Ariko mwizo ashingiro umurundi wese arashaka kugira umugambwe agahiganwa amatora.
Ego mivyo niko bivuga, ariko mwibwizwa ashingiro mu ngingo yaryo ya kane baremeza neza yuko umugambwe umuhari cyangwa umuntu ashobora kugarukana intwaro y'ubwami abirekuriwe mugabo biciye muri referendum. Ibyo rero twebwe turavuga tuti icyo ni kimwe mu byotuma, ni imwe mu nyishu zotuma Burundi bwonka amahoro, kuko twebwe twemeza neza nk'uko umugani wa Rudoviko kwa Gasore yabivuga, u Burundi bubuze umwami n'abagabo hejuru y'imigambwe.
Ego ndabona akanya kariko karatujana mushe nta idefense rwema twavuze cyane gose ikibazo cy'amoko injyana zihagaze ku moko, ariko hariho nk'abarundi banonose cyane gose ibibazo bya anthropologie ivyigwa bijanye ni n'ukuntu abanyagihugu babaho imico yabo, bavuga ko ubwoko mu Burundi butari ivyo mu bivuga ko iki.
Ibyo nivyo cyane kuko nibaza yuko mu bintu n'igihugu cyari gikwiye gushimikira ko ni mu bintu murazi neza itwara akahise ku Burundi, dufatira ku bitabo byanditswe n'abazungu n'abarundi babyize bakabinonosora bafatiye kuri ibyo bitabo byanditswe n'abazungu. Nibaza yuko twosubira inyuma, hari ikintu abarundi cyatumye tuguma dusubira inyuma. Twafasha abanyagihugu cyane cyane abakurambere n'abantu b'inkerabwenge, ariko nibo bafashe, nibo bazi akahise k'igihugu cacu, nibo bazi amabanga y'igihugu cacu. Aha rero uvuze uti mu Burundi hari ubwoko, nta bwoko buriho Burundi na gato. Ibyo turashobora kubifatira ku rugamba umwami Mwezi wa kane Gisabo yagize n'abadagi n'abarumariza. Icyo gihe n'ukuri abarundi bagwanirije umwansi hamwe bagize urunani, nta muhutu yavugwa, nta mututsi yavugwa. Ibyo bintu byaje mu nyuma, abazungu baje kudupima amazuru, badupima imbavu, badupima uburebure. Hanyuma murazi neza hari uwundi murezida w'umubirigi mu gihumbi kimwe na 1929 w'umurezida yitwa Pierre Hickmans, yarazi neza yuko Uburundi bubakiye ku miryango, imiryango y'abarundi. Ariko mu 1929 umuzungu n'indesho arafata aravuga ati ndatanze itegeko yuko imiryango clanisme ihagarara, hanyuma abarundi tukabaca mu moko gusa.
Egome mwavuze mu gusozera mu kanya gatoya cyane gose amasegonda 30 mwavuze uruhara ugaruka rushaka kugira mu gutsimbataza umwe akama mutera ugarukana nakahe amasegonda 30
akama twotera ugaruka nuko bo kwirinda cyane kugwatiza kahise akazoza kabo mu kuja mu migambwe ibacanishamwo. Ego n'uburenganzira bw'umwe wese kugira kuja muri politike, mugabo babijemwo bavyumviriye. Ikindi naco nuko bogwiza cyane ibintu bibahuza inkino ibintu by'akaranga byose bishobora kubahuza, ikabahuza mu nzira atari imigambwe.
Idefense Rwema, ndagushimiye cyane gose ku kanya watoye kugira ngo utange ikiganiro gihambaye cyane gose. Ndashimiye ingenieur yadufashe mu yabw'ivyuma, tukadushimiye Nadia Taha yadufashe kugira ngo ikiganiro. Turabashimiye inshuti mwese namwe mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'umunsi, tukaba tubifurije rero amahoro n'umugoroba mwiza aho muri hose.